Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugiye Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri studio 18 muri kumwe nanjye Edirwema. Ikaze mwese mu biganiro tubafitiye. Mu ntara ya Gitega haravugwa amashuri amaze hafi imyaka 3 nta mazi bagira.
Ku bantu b'abakobwa na cyane cyane dukoresha amakotex mugani kandi birasaba nuko koga minsi yose na cyane cyane. Ibyo kandi biratugora mu gihe dushobora kuba twabuze amazi.
Uwo ni umwe mu banyeshuri mu ishuri ryisumbuye mu ntara ya Gitega. Iyo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya gato, mugume ku maradiyo. Ariko mbere y'amakuru avugwa mu ntara no mu nkambi, reka tubanze tubagezeho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe na mugenzi wanjye Aloyse Bigirimana.
Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Amnesty International rivuga ko abasivile 14 bishwe mu bitero 5 by'indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Somalia mu myaka 2 iheze, ivyagirije igisirikare ca Amerika gihakana civuye inyuma. Amnesty ejo kuwa kabiri yarasohoye raporo idondamwo abantu 65 bavyiboneye amafoto, amasanamu y'ibigendajuru bya satelite nk'ibishimangira ibyo bitero mu ntara ya Lower Shabelle kuva mu kwezi kw'icumi 2017 gushika ukwezi kw'icumi na kabiri 2018. Igisirikare cya Amerika ku mugabane wa Afrika, AFRICOM, gisanzwe gikora ibyo bitero by'indege gifatanije na Leta ya Somalia, kivuga ko ataba sivile bishwe, kandi raporo ya Amnesty ishikiriza ibitandukanye n'ibyo AFRICOM izi. Abategetsi mu gisirikare cya Amerika bashikiriza ko ibimenyesha makuru byegamiye abarwanyi ba Al-Shabaab inyuma y'ibyo bitero by'amabica byikika mu kiza, bigafata amasanamu y'abarwanyi babo bafuye bakayita ay'abasivile kugira berekane ivyemeza. Mwamenya ko haruhande y'ibitero bya Amerika abasirikare ba Kenya na Ethiopia nabo nyene bagaba ibitero nk'ivyo muri Somalia mu twigoro mpuzamakungu two guhasha Al-Shabaab. Papa Francisco ejo kuwa kabiri yaranse kwemera ugutanga imihoho kwa kardinali w'Umufaransa Philippe Barbarin, yagirijwe kuba atashoboye kubwira igipolisi ibyaha by'ubushurashuzi bwakorewe muri diyoseze arongoye. Kardinali Barbarin yavuze ejo kuwa kabiri ko yarungikiye Papa Urwete ko gutanga imihoho ku munsi wa mbere, ariko Papa avuga ko atakimwagira mu gihe ataracirirwa urubanza, yongera yanka kwakira urwo Rwete. Barbarin w'imyaka 68, Archbishop mu gisagara ca Lyon mu Faransa, yaciriwe gufunga amezi 6 mu ntango z'uku kwezi kubwo kutabwira igipolisi umupadiri yasambanye. Umupadiri azwi ku izina rya Bernard Preynat yagirizwa kuba yasambanije abahungu b'abaskuti mu myaka y'1980 n'1990. Barbarin akaba atekanya kunguruza urubanza. Ibyashimwe n'abahohotewe bavuze ko ari ntango yaho Ekleziya Katolika mu Faransa igiye kwishura ku byaha yagirizwa. Ubushikiranganji bw'ikigega muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwatangaje ko bufatiye ibihano ishyirahamwe rya Leta ya Venezuela ricukuriza zahabu hamwe n'umuyobozi waryo bahowe gukorana na Perezida Nicolas Maduro. Umushikiranganji w'ikigega cya Leta muri Amerika Steven Manchin yavuze ko ibikorwa bya Leta ya Maduro bisahura ubutunzi bw'abanyagihugu kandi byonona ibidukikije. Umushikiranganji avuga ko mu myaka iheze Maduro yihaye ububasha bwo guteza imbere iryo shyirahamwe abashingamateka batavyemeye. Manuchin yemeza ko ibyo bihano bitazohoraho ariko bigamije guhindura inyifato itabere muri Venezuela. Itangazo ryiwe ryavuze ko ibyo bihano bizokurirwaho abanyagihugu bafata ingingo zishimishije no kugarukana demokarasi, abanka guhotera uburenganzira bwa muntu, abiyamiriza ibyaha bikorwa na Leta ya Maduro kandi abarwanya ruswa. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan ejo kuwa kabiri yasabye igihugu cya Nouvelle-Zélande gushyiraho igihano cyo gupfa kandi bishire mu ngiro. umugabo yishe abantu 50 mu musigiti wo mu gisagara cha Christ Church. Ivyo Erdogan abivuze mu gihe leta ya Nouvelle-Zélande yo ishira imbere gukoresha imvugo itavangura. Erdogan ariko arikakoresha ubwo bwicanyi bwabereye mu musigiti mu myamamazo arimo y'amatora yimirije mu gihugu ciwe. Amasanamu ya video yerekana ingene uwo mugabo yakoze ico gitero niyo yerekanywa mu myamamazo yiwe kugira bizomuhe amajwi. Leta ya Nouvelle-Zélande yasabye Ankara guhagarika kwerekana iyo video no kugabanya ayo majambo kuko bishobora kuzana inzankano kandi vyotuma haba ibitero ku banyagihugu bice gihugu cha Nouvelle-Zélande. Mushiranganje wa Nouvelle-Zélande ajejwe imigenderanire n'amakungu Winston Peters yashikirije jo kuwa kabiri kwagiye kugira urugendo muri Turukiya kugira babiganire ko.
Rakoze Aloise Bigirimana tujeje amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika, twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 aho ni mu kumugoroba, naho mu gitondo ni metero 25.31 na metero 41. Mushobora kandi kumva ibigano byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.vowa.com. Kuri Facebook adresi yacu ni VOA Radio yacu. Ikiganiro ni wanyu muntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ryasohoye itangazo risaba ubutegetsi bw'u Burundi kurekura abanyeshuri batatu bafungiwe mu ntara ya Kirundo baregwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo byabo. Mu gihe bahamwa n'icyaha bashobora guhanishwa gufungwa imyaka 5. Umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo avuga ko iyo dosiye iri mu butungane kandi itakibareba. Ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Iyo tangazo ry'igisata cya Human Rights Watch muri Afrika yo hagati rivuga ko mu gihe mu Burundi ukunumye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bikomeje, abategetsi berekanye ko badashobora kwihanganira wari we wese igihe bata muri yompa abanyeshuri ndwi mu ndwi heze bagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo byabo. Lewis Maje, umuyobozi wa Human Rights Watch muri ako karere, yibutsa ko bagihagarikwa ku munsi wa kabiri w'indwi heze abanyeshuri bose uko barindwi baciye bajanwa kumvirizwa imbere y'umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Kirundo. Umuhungu w'imyaka 13 yaciye arekurwa kubera ata myaka yo gufungwa yari akwije. Mu Burundi fatirwa kuri 15. Abandanya asigura ko abigeme 6 baciye bajanwa mu gashoko k'igipolisi. Mu nyuma 3 muri bo bahavuye barekurwa, mugabo abandi 3 bari munsi y'imyaka 18 bagumijwe mu gasho gushika mu mpera z'indwi. Ku munsi wa mbere w'iyindwi bagirijwe icyaha cyo gutuka umukuru w'igihugu, bagashobora guhanishwa mu nyororo w'imyaka 5 mu gihe baramuka bagiriye icyaha. Human Rights Watch imenyesha ko umwe mu bavyeyi bafise umwana afunzwe ku wa 6 yatanze ubuhamya avuga ko abo bana bafise n'ubwoba bwo gufungura. Iryo shyirahamwe rihanira ubwigenge bwa kiremwa muntu rigaruka ku byo rivuga ko ryatohoje mu 2016 aho abakozi b'iperereza bafashe abanyeshuri 8 kubera banditse ngo ja hanze canke turanse kiringo cya 3 ku ifoto ya president Nkurunziza mu bitabo byabo. Uwo mwaka nyene Human Rights Watch bandanye ivuga ko abanyeshuri 100 birukanywe mu masomero kubera basibanganije ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo bakoresha. Icyo gihe haciye hagenwa umugwi w'abashingamateka wagiye mu ntara zitandukanye. Abawugize basabye ikigongwa abana banasaba ko hakomezwa inyigisho z'ukundi igihugu mu mashure. Umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda we yabonye indi siguro muri iyo nyifato y'ibibondo.
Abana bamwe bamwe murabizi ko bakwezwe mu manifestation, bamwe bamwe baragiye muri za manifestation. Urumva rero umwana avuye freshema muri manifestation kandi yumva ibyavugwa muri manifestation kugira iyi comportement, murumva ko bica bibintu automatic bucagira iyi comportement. Abonye igitabo hama kabona ifoto y'uri kuri ico gitabo n'ingene yavugwa muri zo manifestation. Nukuvuga rero yuko atawuhakana towe karta yuko biri ampirye.
Human Rights Watch ihamagarira abategetsi kwihutira no kwibanda cyane ku ihagarikwa n'iburanishwa ry'abantu bagirizwa ibyaha byo guhonyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu aho gufunga abanyeshure basibanganya amafoto. Muri kino gihe runanife na Debe rwita ineza abana mu Burundi rwasabye ko abanyeshure bafungiwe mu kirundo borekurwa bakarenguka bidegenza hagashirwa imbere impanuro. Ababyeyi nabo batakambiye abajejwe indero n'ubutungane guhikirwa ngo abo bana hagashirwa imbere amatohoza yimbitse. Mbere batatse n'umukuru w'igihugu berekana ko abana babo bashobora kuba ataribo bakoze ayo makosa bagirizwa kuko ivyo bitabo vyatiwe kuri lisa ya Kirundo bizanwa ku ishure nshingiro wa Kamuri kandi ko hari hashize nk'imyaka itatu atasuzumwa ry'ibitabo riba. Nestor Musafiri umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo yabwijwe rya Amerika ku idosiye iri mu butungane atacyo ivuga ko twagerageje kurondera umuvugizi wa president Nkurunziza ariko twamukenye. Eroje urika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Hagataho ishyirahamwe riharanira ineza y'abana mu Burundi FENADEB ku rubuga rwa Twitter ryanditse ko abo bana b'abakobwa bafite imyaka hagati ya 15 na 17 urukiko rwategetse ko bafungirwa muri gereza ya Ngozi. Mu Rwanda kuri uyu wa kabiri urukiko rwisumbuye rwa Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda rwasubukuye iburanisha ry'urubanza ubushinjacyaha buregamwo bamwe mu mpunzi z'abanyekongo zo mu nkambi ya Kiziba ibyaha byo gutegura no gukora imyigaragambyo itemewe kwigomeka no ku bubasha bw'amategeko no kurwanya abashinzwe umutekano zigakomeretsa bamwe muri bo. Munyamakuru w'ijwi rya Amerika Timistocle Mutijima yari mu rukiko aratugezaho ibindi kuri inkuru.
Mu muzankano y'umwenda w'ibara ry'iroza uranga abagororwa mu Rwanda niko abaregwa bose uko ari 26 bagejejwe mu cyumba cy'urukiko ahagana isaha ine zibura iminota mikeya. Bose uko bakabaye bagaragaye bunganirwa n'abanyamategeko babiri. Icyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye abo mu miryango y'abaregwa biganjemo abagore n'urubyiruko rw'abasore n'abana ku buryo byasabye ko bamwe bakurikiranira iburanisha hanze y'urukiko. Wari umunsi wa kabiri w'iburanisha mu mizi ry'uru rubanza. Izi mpunzi ziregwamo gutegura imyigaragambyo itemewe, kwigomeka ku bubasha bw'amategeko no kurwanya abashinzwe umutekano zigakomeretsa bamwe muri bo. Iburanisha rigitangira ubwo hari hamaze kwiregura umwe mu baregwa, habayeho ikibazo mu ikoranabuhanga ryifashishwa mu guhererekanya amakuru mu butabera aha mu Rwanda cyatumye urubanza ruhagarara biba ngombwa ko umucamanza afata umwanzuro wo kongera gusubukura isasaba z'amanywa. Abo mu miryango y'abaregwa basohowe mu rukiko hasigaramo abaregwa na bamwe mu bacungagereza bashinzwe kubarinda. Ubwo iburanisha ryasubukurwaga muri ayo masaha nyuma ya saa sita, ababuranye uyu munsi bakunze kumvikana bavuga ko mu nyandiko mvugo bakoreye mu bugenzacyaha harimo ibyo batemera, bakavuga ko bazikoreshejwe ku gahato bahagarikiwe n'abapolisi bafite imbunda. Aho umwe muri bakaba yanavuze ko yakorewe icarubozo ahatirwa gusubiza ibyo abagenzacyaha bashaka ko bishyirwa muri iyo nyandiko. Uyu yavuze ko byanamuviriyemo uburwayi bw'impyiko, agasaba ko yarekurwa agakurikiranwa ari hanze kugira ngo abashe kwivuza neza. Mu byo avuga ko yahatirwaga harimo kwemera ko yaba yarahoze mu gisirikare cy'inyeshyamba za CNDP ya Rurankunda, kandi wavuga ko atigeze aba umusirikare na rimwe. Akavuga ko inyandiko ikubiyemo ibyo byose yayishyizeho umukono kubwo gutinya ko yakomeza gukubitwa. Uruhande rw'ubwunganizi narwo rwavuze ko mu nyandiko mvugo z'ubushinjacyaha n'iz'ubugenzacyaha hagaragaramo kuvuguruzanya, kandi izo nzego zombi zifite uburyo zikorana. Usaba umucamanza kubisuzumana ubushishozi akabihuza n'ibyivugirwa n'abaregwa ko hari ibyo bahatiwe kwemera. Kuri iki ariko ubushinjacyaha bwavuze kuko kwivuguruza kwakozwe n'abaregwa ubwabo, kuko umugenzacyaha atahimbira usubiza agamije ko bigira umujyi umwe, ahubwo yandika ibyo nyirukubazwa asubije ntacyo amwongereyeho. Akongeraho ko mu gihe abaregwa baburanaga ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, ikibazo cy'izo nyandiko batemera batigeze bakigaragaza. Abaregwa kandi bakunze kumvikanisha ko kubemera ko bageze ku biro by'ishami rya Runi ryita ku mpunzi HCR ku Kibuye batari bajyanywe n'imyigaragambyo, ahubwo bari bagiye kureba uko batahuka iwabo. Ni ingingo yakuru impaka hagati y'ubushinjacyaha n'ubwunganizi, aho abunganira abaregwa bavuze ko nta kimenyetso kigaragaza ko abo bunganira bagiye bajyanywe no kwigaragambya, kuko nta nyandiko n'imwe bari bitwaje ikuyemo ibyo basaba nk'uko bigenda ku yindi myigaragambyo, ahubwo bari bitwaje imwe mu bikoresho bigaragara ko bari bazi ko bagiye gushakirwa uko taha. Ni mu gihe ubushinjacyaha bwo bwavuze ko mu gihe bari basanze ibyo gutaha bitagihari bagombaga gusubira mu nkambi batabanje kwinangira no kurwanya abashinzwe umutekano. Kuri uyu munsi wa kabiri w'iburanisha mu mizi waranzwe no kwiregura kw'abaregwa, haburanye batanu bonyine mu bagera kuri 26. Ni mu gihe kwiburanisha riheruka hari hireguye abagera kuri batanu, bivuze ko hasigaye abandi bagera kuri 16 bataraburana. Umushinjacyaha akaba yasabye ko mu rwego rwo kwihutisha urubanza harebwa uburyo iburanishwa ry'ubutaha icyaha ryakorwa mu minsi ibiri ikurikiranya. Umucamanza avuga ko ibyo bizarebwaho bigahuzwa n'izindi manza abunganira abaregwa muri urubanza baba bafite. Imyigaragambyiza impunzi ziregwa guteza kimwe n'ibindi byaha ziregwa biyishamikiyeho yabaye mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize wa 2018 yaguyemo abagera kuri 11 muri zo. Bivuga ko barashwe n'abashinzwe umutekano b'u Rwanda mu bikorwa byo kuyihosha, bamwe mu bapolisi nabo bakayikomerekeramo. Imwe mu miryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu yakunze gusohora ibyegeranyo bishinja inzego z'umutekano z'u Rwanda gukoresha imbaraga z'umurengera mu guhosha iyo myigaragambyo. Nakwibutsa ko uru rubanza rwangikanye n'urundi rw'abari abayobozi b'izi impunzi mu nkambi rwo rutaratangira kuburanishwa mu mizi. Iburanisha ritaryimuriwe ku itariki ya 22 y'ukwezi gutaha kwa kane isatatu za mu gitondo. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Tugume mu Rwanda, ihuriro ry'abagore b'abarundi bahungiye muri icyo gihugu ryatangije gahunda yo guhamagarira impunzi guhindura imitekerereze maze bagakora kugira ngo biteze imbere. Kimwe mu byo bashize imbere ni ugushaka uburyo bwo gufasha gusubiza mu mashuri abana batiga kubera ubukene, banahamagarira abagore kwiga imyuga. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika PL Claven, iyo nkuru i Kigali mu Rwanda.
Umuhero w'abakenyezi bahunze waranira amahoro n'umutekano mu Burundi ubona ko atamwana n'umwe yahunze yarakwiye kutiga kubera ubukene bw'amafaranga y'ishure. Aho ni nyuma yaho ishamwe mpuzamakungu gita impunzi ya SER rivugiye ko ataburyo rifise bwo kurihira amashuri abana b'impunzi baba mu bisagara. Uwo muhari w'abakenyezi watanguje isekeza ryo guterereza umurundi wese guhera kubaba mu mahanga muri diaspora n'abandi bose babishoboye guterera umwe wese icafise kugira ngo abo bana bige. Marie Louise Baricako ni warongoye uwo muhari w'abakenyezi.
N'ukuri twarabigize umutwaro wacu kuko nitwumva nk'abavyeyi ico kintu kibaho tugeza tukaguma duhoze. Turabwira n'abandi ramwe mwese turababwira turabatera kamo ufise bibiri nabizana ufise igihumbi nakizane dushire hamwe ntihagira umwana w'umurundi numwe areka kuja kwiga kuko yabuze amahera areka kwiga kuko atabishaka canke areke kwiga kuko byamunaniye muga ntibyamunaniye azoronka ibyo bikwiranye. Twarashize hamwe na twebwe hama turaterereza n'abandi n'ukuri tuzoja no mu mahanga guterereza kugira duhimiriza ntihagira umuntu areka kwiga kandi abana bacu bige ibintu by'agaciro. Ntibapfe kwiga ngo bige ibya nabi nabi bige ibya bose mugabo bige ibintu by'agaciro, education de qualité.
Abo bakenyezi bihaye intego yo guhimiriza kandi impunzi zose guhindura ingendo kugira ngo zikore imirimo itandukanye yo babeshaho kwiga imyuga no kutagaya akazi akariko kose.
Natwebwe twese abakuze nimba dushaka kubaho muri ubuhungiro iga igico wokora rondera ico wokora wumva wiyumvamo gusomba ibindi uciga egome mwese murazi guteka twese turazi guteka ninashaka kubikoresha nk'urudandazwa ntegerezwa kuvyiga cyane gushikaho ninateka abantu bose bazogira ati tutariye kwa Marie Louise n'andi turye. Niwagomba gushona iga gushona uvyige ubimenye neza niwashaka gufotora wige gufotora niwasha ico rushaka kwiga cyose biga tuvyige twese kugira ngo abavyeyi ntibame ariko barasaba amahera y'ishuri y'abantu. Hari gihe bitazokoroha tuzire kuguma twicaye turindira abatuzanira iyo nyungu zoronka ni yawe ni y'umuryango wawe ni yabandi muri kumwe nini y'Uburundi rega kuko tuzotahana Burundi kubaka nini ico gihugu tubayemwo twanke kuba umuzigo tubabere natwe ingira kamaro tugira ico tumara ico gihugu catwakiriye niho na ya mahora cerega abantu iyo bamaze kubagira ati ndafise ico nkora nta mahoro abuza abandi abo munyamahoro akabana neza.
Abarundi kazi babona ko ubumwe no gufashanya bidafashe kibanza ca mbere ataterambere rishoboka. Nico gituma mu byo bagiye guhimiriza harimo no kugwanya kumirana aho gyoturuka hose kuko kubwabo ari naco catumye batezabo bagahunga bareca ko ate ntibigasubire.
N'ukuri ingwara yo gukumira tuyikuremwo ugirize urabona akantu keza ugira ngo jewe no hamagara abandi byo hava bitadukwira oyaye ugahamagara abandi bizodukwira twese mbere binagwire tureke kugira ibintu byo gukumira rimwe rimwe barakumiriye abagore ahandi barakumiriye ugwaruka ahandi bagakumira kubgayoko ubu naho numva ngo hariho nibintu by'imigango yagira ngo niba abandi iyo ni ingwara atikamye akimeze otumarira atarugusha dusitsa mu kuzimo twebwe rero twiyemeje kubihagarara ku ibyo bintu kuko nibyo tubona bigoye abo tubanda abo turi kumwe kandi abaturi kumwe nibonyene bacu ntuzorondera ntabandi bantu zoronka nibaryanye nabatwazananye aba barundi nibo bacu none rero twubakane twiyubake muri izo nzira zose hanyuma turabe ko twokogorora
uwo muhari w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano wavutse mu mwaka w'2015 bamaze guhunga igihugu ore mu bihugu bitandukanye cyane cyane mu Rwanda mu Buganda mu Bubiligi no muri Canada iryo sekeza rizaba muri ivyo bihugu byose biciye mu manama n'inyigisho zihuza abantu benshi nk'uko babivuga Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Mu ntara ya Gitega mu Burundi haravugwa ikibazo cy'amazi mu mashuri, urugero ni mu ishuri ry'abaporoso ku mutumba kwibuka komine n'intara ya Gitega aho bamaze imyaka itatu nta mazi babona. Abayoboye ayo mashuri bemeza ko icyo kibazo kibangamira cyane imyigire y'abanyeshuri. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana.
Ayo mashuri asuburaro arimo abanyeshuri baba amajana 5 biga barara ari ku mutumba wo kwibuka ku kilometero kimwe n'inusu uvuye mu gisagara cha Gitega. Mane Rambona Adela umuyobozi w'uraro ku ishuri ryisumbuye ryigisha ubuhinga ishuri ryitiriwe David Michael avuga ko ibura ry'amazi ryatumye hagabanurwa amasaha yo gusubira mu ivyigwa, ivyo navyo bikagira ingaruka mbi ku bumenyi bw'abana. Uwo muyobozi avuga ko abanyeshuri bahora basubira mu ivyigwa kuva saa 9 ariko ubu bahera saa 10 kwa abanyeshuri babanza kuvoma amazi mu mwonga.
Ingorane ya mbere isukurira barike cyatu yavoma mu kumwonga wa Rusengo. Uwo mwonga nawo duhurirayo n'abanyagihugu bava hakurya kwa Nkana, hariho umwanya w'ibyigwa baca bahomba. Tuzi twari tubitangura saa 9 ariko ubu twaciye turushira ku isaha kubera bari kuvoma icitangura saa 10.
Ubuyobozi bwa Lycée Technique David Michael bavuga ko vyari kuba karusho afise imodoka y'ikamyoneti yosahiriza abana kuvoma amazi. Agasaba ubushikiranganji burabe vy'indero gukora ibishoboka vyose bakabarosa iyo modoka. Kibi kibazo gikomeye ku bana iyo hageze gukoresha utuzu twa sugumwe kubera iryo bura ry'amazi.
Ibijanye n'utuzu twa sugumwe biragorana cyane kubera ko ayo mazi ntayabahari, kandi ko abo dufise bavoma amazi yo guteka gusa. Ayandi mazi bakoresha mu tuzu twa sugumwe haba gukora mu mashuri haba gukora aho baryama n'abanyeshuri bayivomera, kubera twasanze ko kuvomesha bitwara amera menshi. Mu gice cy'uyu mwaka byadutwaye amafaranga angana n'umuriyoni. Aho kandi no kuvuga ntibavomera abanyeshuri no kuvoma amazi yo guteka no koza ibikoresho abanyeshuri bakoresha byo muri refectoire.
Uno musore tumuciye ko agiye kwinjira mu kazu ka sugumu.
Biri kurinda gukura impunzu.
Aha dukura impunzu kubera iyo uvuyeyo harakanuko kenshi uzanye reka ku mwata ko gatandukanye. Ni byiza ko kuri impunzu kubera nsanga bigoye nyine ugiye mu bandi n'akaodere kavuye nyine mu ntuze.
Abanyeshuri bahiga bavuga ko iryo kena ry'amazi ribatuma kugira isuku rike ry'ivyambagwa aho barara no ku mubiri wabo, narijya basanze bafise umwambaro w'ishuri wera hejuru. Tuyizere Philbert n'umwe mu banyeshuri biga kuri iryo shuri.
Hageze nyinge cyo kumesa uduhuzo, umuntu afite uduhuzo dukeye biragoye kubera naho nyine kugenda mu myonga mu migezi y'amazi ariko rondera matuka heza tukaza tukameza kwa duhuza tutanga uri kurakosha amazi mu munga nayo ntawari meza cyane ntigaze ngo kere neza.
Nima Adera akurikirana abanyeshuri babigeme biga mu gisata bita sawifi cigije ijambo ry'Imana avuga ko hari n'utugwara abana bagwara yibaza ko tuva ku isuku rike.
Isanga ni ngwara zimwe zimwe zitera kubera ukena bwa amazi. Ingwara bakunda kugwara kenshi ni ngwara usanga bari kuravuga ngo bari kwaribwa cyatwibaza ko kenshi na kenshi bitera umwanda.
Abana babigeme barafite ikibazo bisangije kubera iryo kena ry'amazi. Faida Nibitanga n'umwe mu bana babigeme biga mu ishuri sawifi.
Ku bantu b'abakobwa na cyane cyane dukoresha amakotex mugani, kandi birasaba nuko koga minsi yose na cyane cyane. Ibyo kandi biratugora mu gihe dushobora kuba twabuze amazi turiyaranje tugasaba hagati yacu tugafashanya. Ubu bayafite agaha mugenzi we, utayafite agashobora kuyaronka mu bwo buryo.
Mwishyirahamwe Regidezo ritanga amazi n'umuyaga nkuba mu karere k'intarazo hagati no museruko bamenyesha ko icyo kibazo cy'amazi kwibuka cyaturutse ku mapomo aduza amazi yononekaye. Ikindi bamenyesha nuko n'igisagara cya Gitega kiguma caguka mu gihe amasoko y'amazi yatunganijwe atongerejwe ku rugero rumwe n'ikura ry'igisagara. Igitega Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi bakunze Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mugihe mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040, 9,470, 10,070, 13,630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Naho ni wa mwanya twahariye ikiganiro cy'ubuzima. Indwara ya toxoplasmose ni indwara yibasira umuntu igihe abasirikare b'umubiri batagifite ubushobozi bukwiye bwo kuwurwanira. Muganga Kayonde Floribert wo mu gihugu cy'u Burundi wanonosoye ibijyanye no gukurikirana abagore yasobanuriye mugenzi wacu Diane Ndonse igitera iyo ndwara n'uko abantu bayirinda.
Muganga Kayonde Floribert yanonosoye ibijyanye no gukurikirana abakenyezi bibungenze atangura asigura ingene umuntu yandura indwara ya toxoplasmose.
Ni indwara mu bisanzwe iterwa n'ubuyabu cyane cyane nk'abantu baba bafunguye inyama cyane bafashe imboga zitaronze neza cyane inyama zidahiye neza. Izo nyama z'igikoko cyagiye kurisha ahantu umwanda mukuru w'ubuyabu wowe waragiye ugakontamina ibiterwa cyane ivyatsi, hanyuma ico gikoko kije kurisha kikaca kiba infecte, hanyuma abo bantu baje gufungura izo nyama zidahiye neza cyangwa izo mboga zacafujwe n'uwo mwanda mukuru bakaca bandura iyo ndwara.
Muganga abandanya avuga ko iyo ndwara ya toxoplasmose benshi bita toxo atabimenyetso bigaragara cyane umugwayi ashobora kubona, ariko kandi ntibuze ko ugendana umugera wa sida ishobora kumutuma adadarara igihe ativuje hakiri kare canke ikagira ingaruka mbi ku kibondo cibungenzwe.
Iyo ndwara imufashe agitware inda umwana arashobora kugira ingorane. Izo ngorane ni za zindi ushobora gusanga hari amazi menshi mu mutwe bita hidrosefari canke akagira utwisa duto duto, hari naho bagira ama avortement cyangwa ama akushuma prematire inda zikavuka zitaragera cyangwa umwana akaba yofira mu nda.
Umukenyezi afise imbanyi canke uwo afise umugera wa sida yiyumva gute mu gihe yoba iyo ndwara yamufashe?
Iyo ndwara yamufashe nta na kimwe amenya, nta kimenyetso na kimwe kiriho. Hari utumenyetso duto duto adashobora no kumenya yuko ari iyo toxo, ashobora kubibaza ko ari nka gripe agwaye, mugabo twa ntitwatuma yiyumvira ngo agwaye toxoplasmose. Mu isanzwe nta bimenyetso biriho byerekana ko yanduye iyo ndwara.
Bishoboka ko umukenyezi yibungenze arinda izo ngorane umwana mu gihe yipimisha hakiri kare nk'uko muganga Floribert abandanya bivuga.
Akwiye kuza kwipimisha hakiri kare muri ajya amezi atatu ya mbere. Ajya amezi atatu ya mbere niyo mezi mabi mu gihe wibungenze mu gihe atipimishije. Nivyo iyo afise iyo infection imufashe hakiri kare no risque yuko imwandukira nino, ariko ibiri grave ibikomeye kuko n'igihe cuko ibihimba by'umubiri bica mu kibanza. Rero iyo infection yitayemo ntikitera ubumuga mu malformation ari iyo mwana, ariko rero ayanduye muri ajya amezi atatu ya nyuma risque yuko ayandura ni nini. Mugabo ntiheza ngo itere ingorane nyinshi kuko ibihimba by'umubiri biba byamaze kuca mu kibanza. Icyo gihe rero baraheza kamukurikirana yamaze kuvuka bakaraba ko atangorane afise.
Ariko rero inzitizi zikunze kwibonekeza nizo kudafata umuti neza nkuko uyu muganga abisigura.
Icyo gihe turamuha umuti gushika yibaruke, ariko turabona ko benshi kubera uwo muti usanga uzimbye cyangwa ukabona murambira gufata hariho abacira umuti hagati. Mugabo rero ni byiza ko umuti bawufata gushika igihe cyo kwibaruka.
Ukwirinda indwara ya toxoplasmose bisaba ko umuntu aba kure y'akayabu hamwe no kugira isuku rishemeye mu ntoke canke kubyo yihereza. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Shuti mwari muduteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubashimire kuba mwaduteza amatwi dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Mukbil wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya 18 hani Washington DC mwari kumwe nange Edi Rwema mbasezereho mbararika andi makuru yacu akurikiraho masaha make arimo n'ikiganiro muri sanga muza gukurikira ku isaha ya saa 10 murakoze.
Yala tanzu jambo abarundi turi
tulimunde
Don't call the metro, metro,